Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kw'umunani umwaka w'2016. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Kwifaranga bigena igikongo cy'agaciro niko byorohereza abakora ibyo bintu kubikora badahenzwe cyane, igiciro cyabyo kikaba cyakoroha guhangana kuruhando mpuzamahanga.
Uyo ni John Rwangombwa, umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda, avuga ku ikituka ry'ifaranga ko atari ikintu kibi cyane. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka nyamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese mutwumviriza. Makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umugujejwe ibiganiro hagati y'abarundi watangaje ko vuba uzoshikiriza icegeranyo cawo inama nshinga mateka. Ico cegeranyo kigizwe no gukuraho ibiringo by'ibibiri by'umukuru w'igihugu byemewe nibwizwa shingiro bisigura ko umukuru w'igihugu atimiriwe gusubira kwitoza. Umuyobozi w'uwo mugwi Justin Nzoyisaba yatangaje kandi ko icyifuzo cy'abanyagihugu ari uko ingingo iri mu ibwizwa shingiro ivuga ko ku biringo bibiri by'umukuru w'igihugu yofutwa. Vitan Shimirimana arongoye urunani Forske avuga ko uwo mugwi washyizweho na Leta y'u Burundi kandi ariyo ikorera. Vitan akavuga ko ibyavuye muri ico cegeranyo bari bavyiteze. Kuga Vital Nshimirimana igikenewe ngo ni ibiganiro bihuza Leta y'u Burundi hamwe n'abarundi bose harimo n'abari hanze. Inama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemeje ko ururimi rw'igiswahili rugiye kuba ururimi ruzwi na kandi rwemewe n'amategeko. Ugo rurimi rugiye gutangura gukoreshwa muri uyo muryango mu bikorwa byose iruhande y'ururimi rw'icyongereza rwari rusanzwe arigo rwemewe n'amategeko. Inama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasabye abakuru b'ibihugu bihurikiye muri uwo muryango ko mu nama yabo isanzwe ikorana mu mpera z'uyu mwaka yohindura amategeko agenga uyo muryango maze igiswahili kigahabwa ikibanza gikwiye. Umukuru w'inama nshinga mateka yemeye ko agiye gukorana n'umunyamabanga mukuru wa yase kugira ivyo biyemeje bishobore kuja mu ngiro. Umugwi Al-Shabab watangaje ko umugwi wa Shabab watangaje ko ari wo wagize igitero cabereye mu buriro buri ku kiyaga ca Banadir kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Somalia I Mogadisho. Igipolisi kivuga ko imodoka yari itezwemwo ikibombe yaturikiye imbere y'ubwo buriro imbere y'uko abantu bitwaje ibigwanisho binjira muri ubwo buriro bakarasa abari muri bwo. Abakoze ico gitero bakaba barahasize ubuzima babanje kurasana n'abajejwe umutekano baraho. Umukwezi kwa mbere k'uyu mwaka umugwi Al-Shabab wari wakoze igitero hafi y'ubwo buriro. Igitero cyahitanye abantu bashika kuri 200. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Harun Maruf yatangaje ko hari ikindi gitero cyabaye kuri uyu wa kane gikomeza abantu 12 harimo abajejwe umutekano n'umuyobozi w'igisirikare muri ako karere. Umugwi Al-Qaeda ufatikanije na Al-Shabab imaze iminsi igira ibitero aho iri kiragerageza gutera Leta ya Somalia ahari abapolisi abajejwe umutekano hamwe n'ibibanza bigenderwamwo cyane n'ingenzi nivyo bibanza bibangamiwe cyane n'ivyo bitero. Inama nshingamateka mu gihugu cya Iraq yaraye ikomboye umushikiranganji wo kwivuna abansi Khalid al-Obedi akombowe mu gihe Iraq iri kiritegurira kugwanya Leta ya Kiislamu mu gisagara cha Mosul. Obedi yagirizwa kujya ibiturire akaba ari we mushikiranganji yarasigaye muri leta yarigizwe ahanini nabo mu bwoko bw'abashiite. Abbas Kadim umunya Iraki yaminuje mu bya politike yatsinze yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ugukomborwa kwa Khalid al-Obedi gufise uruhara mu rugamba rwo kugwanya igiturire. Khalid ariko avuga ko kubwiwe imvo za mukuye ari za politike. Ikigo kijejwe ivyigwa vy'ingwano catangaje ko ikombogwa rya Obedi ritazokorohereza ibitero by'ibitero igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigamije gukorana n'igisirikare cha Iraki mu ntumbero yo gutuza abagwanyi ba Leta ya Kiislam mu gisagara cha Mosul. Icho kigo kimenyesha ariko ko ico gikogwa cobangamirwa cyane ari hamwe umusubiriye yoza atavuga rumwe atumvikana nubwo runani ruhasanzwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'iminsi itari mike umukandida wa Democrat Hillary Clinton ataca avuga ku mvugo y'umukandida Donald Trump wa Republican, imvugo ituma urutoke Clinton ko ari umunyamacakubiri kuko abona birabure mu nyungu z'amatora akibagira ubukene bw'akazi n'ubwicanyi bubabangamiye. Hillary Clinton yarishimye umukandida Trump kuri uyu wa kane aho yari muri Leta ya Nevada mu bumanuko bushira uburengero bwa Amerika. Ku bwa Hillary Clinton birababaje ko Trump abona ibitagenda neza gusa mu birabure akibagira amashyirahamwe y'abikorera utwabo atera akura abaheza amashure mu makaminuza y'abirabure ati hamwe n'amashengero y'abirabura afise uruhara rukomeye mu iterambere ry'abanyagihugu. Clinton yibukije abaraho ko umushikiranganje ajejwe ubutungane yitwariye umukandida Trump ku birego bijanye na politiki y'amacakubiri mu nyubakwa z'abirabure n'abimukira baturuka muri Amerika y'ubumanuko. Nayo umukandida Trump aho yari muri leta ya New Hampshire kuri wa kane yavuze ko ibirego bavuga vyuko ari umunyamacakubiri atari byo kuko wewe icaharanira ari gukingira imbibe za Amerika kugira agwanye abimukira batemewe n'amategeko bamwe n'abisilamu batemera abakomoka mu yandi madini.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio ya Amerika i Washington DC umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda ahi banki nkuru imaze kuvuga ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2016 ku rugero rwa 6.9% urigereranije ni dolari ya Amerika. Ninkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Banki Nkuru y'Igihugu igaragaza ko ufatiye nk'umukoboza 2015 kugeza kuri 16 kana 2016 ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku kigereranyo cya 6.9% urigereranije n'idolari rya Amerika n'9.4% ugereranije n'iri yero. Ibi ngo byatewe ahanini n'ubuke bw'ibyoherezwa mu mahanga, ubwinshi bw'ibikenerwa gutumizwa hanze no gukenerwa kw'idolari mu bigo bitandukanye. Guverineri Rwangombwa yavuze ko ibi bidakwiye gufatwa nk'igikuba cyacitse mu gihugu ko hari ubwo bitanga amahirwe y'ubucuruzi ku nganda zo mu gihugu.
Biba bibi iyo uko kuzamuka kw'igiciro cy'idolari bidashingiye ku bipimo fatizo by'ubukungu hakazamo abarusangura mu nduru, aho nibwo wavuga ko bigira ingaruka nini mbi ku bukungu mu gihe gito cyane. Ariko uko bigenda birushaho kutwongerera ubushobozi bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga. Uko ifaranga ryera ry'ikongo rifite agaciro niko byorohereza abakora ibyo bintu kubikora badahenzwe cyane, igiciro cyabyo kikaba cyakora guhangana ku ruhando mpuzamahanga. Niyo mpamvu tuvuga ngo abantu bagombye gufata guta agaciro k'ifaranga ko ari ikintu kibi gusa ngo bihangayikishe ngo bisabe ko tuzana imbaraga zose zibaho kurwana n'icyo kintu. Ntigihinduke ngo byacitse ko ifaranga ryataye agaciro iyo bigendanye n'ibindi bipimo by'ubukungu n'ikintu kitagombye guhangayikisha cyane.
Rwangombwa yagaragaje ko kugeza muri kamena 2016 u Rwanda rwongereye ibyo rwoherezaga mu mahanga ho 16.5%, ariko amafaranga rwinjije agabanuka 2.4%. Ko kugeza muri kamena 2016 miliyoni 368 z'amadolari avuye kuri miliyoni 278 z'amadolari yinjiye mu gihe cy'umwaka 2015. Umunyamabanga w'aho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Manuel Hategeka yavuze ko mu gukomeza kugabanya ibyo u Rwanda rutumiza mu mahanga rukoresha ibikorerwa mu Rwanda, Leta irutse kwemerera abashoramari kubaka uruganda rutunganya isukari mu burasirazuba bw'u Rwanda. Uru ruganda ruzaba rufite ubushobozi bwo kugeza ku isoko toni 100,000 ku mwaka. Uru ruganda rwitezeho gufasha igihugu kugera ku ntego zacyo zo kwigira by'umwihariko mu birebana n'umusaruro w'isukari y'imbere mu gihugu mwaka w'2020. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu? ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi.
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Mu Rwanda kandi amezi abiri agiye gushira bamwe mu bakorera ubucuruzi bwo mu mabarabara buzwi nk'ubuzunguzayi mu gisagara cya Kigali babonye amasoko yo gucururizamwo. Naho bimeze gutyo, abo bacuruzi baracyahanganye n'ikibazo cyo kubona umutahe wo kwinjirana muri aya masoko, ku buryo hari na bamwe bayageramwo byabayobera bagasubira mu mabarabara. Ibindi kuri inkuru twumvirize mumenyesha makuru Eric bagira ubusa.
Marita Nyirabambogo ni umukecuru mugufi w'imibiri yombi utuye mu murenge wa Jabani Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu mukecuru w'imyaka 64 y'amavuko ahiritse imyaka 35 akora ubucuruzi bwo mu kajagari mu muhanda buzwi nk'ubuzunguzayi mu mujyi wa Kigali. Kubera iyo myaka amaze muri ubu bucuruzi ku gataru k'imbuto cyane imireke, yamamaye ku izina rya nyirakuru w'abazunguzayi, izina yabwijwe rya Amerika ko ritamutera ipfunwe.
Nuko ndi mukuru mu bantu babanje gucururiza mu muhanda, niyo mpamvu rero navuze ko ndi nyirakuru w'abazungari, kandi koko ndi nyirakuru wabo, kuko ninjye wababanjirije, ndi nyirakuru, ndabyemera kandi biranezeze iyo ndi kumwe nabo.
Ntabwo bigutera ipfunwe?
Oya, nta pfunwe bintera, ahubwo numva nishimye kuko ndi kumwe n'abana bato.
Nyirakuru w'abazunguzayi mu mujyi wa Kigali ni Kavukire wa Kigali mu murenge wa Gisozi yashakiye mu murenge wa Gatsata. Yari umugore wa kabiri akimara gupfa karamategeko ntacyo yamugeneye imitungo yagumye ku mugore mukuru. Byateye Nyirabambogo guhunga umujyi yemeza ko adafitiye ubushobozi bwo kubamo. Mu nkengero Jabana, igihe agiye kumara acuruza gataro nta kintu gifatika kigaragarira amaso yakuye muri ubu bucuruzi, n'inzu y'ibyondo abamo ni umugiraneza wabaye ayimutije. Icyakora kuzunguza byamufashije kurera imfubyi azirihira amashuri yisumbuye, kubona akazi biza kubabera ikindi. Nk'uko ubutegetsi budasiba gusakumira muri gereza abazunguzayi, Nyirabambogo nawe muri iyo nkubiri mu myaka yose ntashobora kwibuka inshuro yajyanwe igikondo kwa Kabuga.
Umuntu abagenewe agakombe kariya katoya bagaburiramo abana nka saa munani bakaguhamo duhungu tuvanzemo n'udushyimbo dukeye, ubwo ukazongera kutubonesha. Iyo bakujyanye igikondo ni uko ngo kugenda ukabaho.
Uribuka inshuro wagiyeyo?
Yewe, nagiyeyo inshuro nyinshi cyane zirarenga ijana. Nkakubitwa amaguru bakagira intuza, ibisebe, nkakoboka, hakaba niyo maze icyumweru ntabasha gusohoka mu nzu kubera imvune. No kuryama ahantu habi, ukaryama kuri iyo sima, ariko badutuka, ariko baducunaguza, twarahakubitikiye, byatubereye ibibazo cyane.
Bakuvuga byinshi by'imvange Kigali we.
Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka abashinzwe umutekano Nyabugogo nibwo bishe Theodosi w'amahoro bahirimbanira kumwambura ibicuruzwa bye mu kajagari. Urupfu rw'uyu Nyirabambogo afata nk'umwe mu buzukuru be mu muhanda rwakoze ku mitima ya benshi.
Mahoro yarambabaje, n'ubu ngubu iyo mbitekereje nabwo rwose ndababara, kuko bahombeje igihugu. Umusatsi mbega wahise utuvaho twese, twari tuzi twese ko bagiye kuzijya batwica, ariko meya w'umujyi yaradutabaye ako kanya rwose byumva, yahise adutabara razara turundarunda adukoresha inama, turamushima cyane.
Kimwe na bagenzi be mu bucuruzi ubutegetsi bufata nk'ubuteza umwanda mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali, yemeza ko hari ubwo bajyaga biyumvisha ko hari zimwe muri za gahunda za leta zitabareba kandi ngo bifite ishingiro.
Hari ubwo twavuga tuti ko twavukiye amezi 9 ariko leta ikabita tuzi, hakaba niyo twiganyiraga po nta uzayajya gutora, tuzabireka ntacyo dutorera, ariko tukavuga tuti kubaho aho nuko perezida ari ubwo rero tukajya gutora ariko tukavuga tuti rwose ntabwo leta ituzi
Magingo y'ubutegetsi bw'Ikigali bwashyizeho amasoko ku bazunguzayi kwisonga mu babonye imyanya nyirakuru w'abazunguzayi arimo
ubu ngubu ndi kuranguza amafaranga niba ari menshi ni bitatu ni bibiri nagira amahirwe nkabona bine ubwo mba nariye nabi nkarya nk'ibijumba nkarya nkatura dutoki twirgitano ubwo akaba ari bwo mbono uko ndangura nyine
mu ntumbero y'ubutegetsi kuri aya masoko bwahaye abazunguzayi ni uguca akajagari umwanda mu bucuruzi butemewe kandi abazunguzayi bakazayakoreramo ku buntu mu gihe cy'umwaka nyuma bagatangira gusora mu bigaragara kuri bamwe barimo na nyirakuru w'abazunguzayi nta gihindutse bishobora kuzabagora kuzabona imisoro mu gihe cyagenwe
yakereka baduteye inkunga naho ubundi bataduteye inkunga ntago twaguma mu isoko kuko urabona biriya ducuruza umuntu afite uturonji 10 umuntu afite uturonji 20 urusenda yaguze 500 nuko nguko ducuruza mbega
aya masoko kuri bamwe mu bazunguzayi na amashimwe atagira uko angana ku butegetsi gusa birasa naho ubwabyo bidahagije mu izina ry'abazunguzayi nyirabambogo yahaye ijwi rya Amerika ubutumwa butomoye
ubutumwa ijwi rya Amerika yatuvugira yadusabira inkunga kuko nahandi hose batera imbere ari uko leta yabahaye inkunga tujya twumvaho Kagame yagiye uburyo abatera inkunga turasaba perezida wa Repubulika rwose kugira ngo Imana mukoreremo natwa dutera inkunga turebe uburyo twatera imbere tukazamuka n'iyo butumwa mpayijwe rya Amerika kugira ngo nayo ituvugire
mu kugerageza kurandura burundu mu bucuruzi mu minsi ishize ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwashyizeho amabwiriza ahanisha 10,000 by'amafaranga kubagurira n'abagurishiriza mu mihanda na amabwiriza akiri mu nyandiko gusa umwuka uri muri aya masoko abazunguzayi baranguza amafaranga make cyane nk'ipantaro zitarenze 3 cyangwa imikandara 5 barayajyamo bagategereza abaguzi bahe babikarangira basubiye mu muhanda ariko nyirabambo gumaze imyaka 35 mu buzunguzayi yizeye ko ibintu bishobora kuzaba byiza mu myaka iri imbere ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho intumwa idasanzwe yishira hamwe impuzamakungu ONU Adama Dieng yashikirije itangazo ku kugene ibintu byifashe mu Burundi muri iki gihe Inkuru twabateguri
bwo bushira hamwe muzamakungu ONU kuvyerekeye gufata ingingo zotumiho nyabwo kuri taba Adama Dieng yarerekanye impungenge ku majambo yise ko aturira y'abategetsi mu Burundi ashobora kuba ugukokeza ubwikanyi harimo amajambo y'umutegetsi akomeye w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Pascal Nyabenda aherutse gutangaza Dieng avuga ko mu itangazo ryo ku itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2016 ryasohotse kukibanza ngurukana bumenye cy'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda ico gihe yarayoboye uwo mugambwe yatangaje kwihonya bwoko mu Rwanda ryari rementanya ry'amakungu ryakoreshejwe kugira rikure leta y'abahutu yari ihari mu Rwanda ico gihe intumwa idasanzwe yishira hamwe ONU kubijanye no gufata ingingo zotuma ihonya bwoko ritaba intumwa idasanzwe yishira hamwe ONU kubijanye no gufata ingingo zotuma ihonya bwoko ritaba Adama Dieng avuga ko ivyatangajwe na Pascal Nyabenda bishobora kubonwa nk'uguhakana ihonya bwoko kandi ko bishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'ubwoko haba mu Burundi canke hanze y'imbibe z'igihugu mu itangazo ryiwe Dieng avuga ko Burundi bubandanya kurangwa n'umutekano muke Namakuru yerekeye icyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu harimo ibyagirizo byerekeye ubwicanyi ndengera butungane ukuzimangana kw'abantu gufata abantu bunyamaswa gupfunga abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta abaserukira amashyira hamwe adaharanira ibyicaro vya politique n'abantu bose bikekwa ko bagwanya leta ivyo mu buryo butubahirije amategeko. Adama Dieng yarerekanye impungenge ku vyerekeye ishami ry'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD bazwi ku izina ry'imbonera kure mu kuvuga ko babandanya kugira uruhara mu ityozwa ry'agateka ka muntu kandi ko bagabisha gukora ubwicanyi bufatiye ku bwoko. Dieng yibukije leta y'u Burundi ko itegerezwa gukingira abanyagihugu bayo umuntu ataravye ubwoko bwabo canke imigambwe barimwo hamwe no kwirinda ingingo izarizo zose canke ingendo iyariyo yose ishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'ubwoko butandukanye.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mgitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikisigihe coroshe kuba umugwanyi wa leta ya Kiislam kuko ibikorwa vyo kugwanya uwo mugwi n'ikorana nabo bagwanyi izwi ku izina rya Daesh byariyongereye. Abagwanyi baragabanyijwe imishahara, nta bagwanyi n'abakorana n'uwo mugwi benshi bagihari, ivyo bahora bemeregwa byaragabanutse nk'akarorero guhabwa imiduga bakoresha mu buzima bwa misi yose n'ibindi. Ikindi gikomeye nuko basigaye babura abaganga babavura kubera benshi bahunga turere uwo mugwi ukoreramwo. Umugwi wa leta ya Kiislamu ufise ibibazo bindi bishasha. Perezida Barack Obama yatanze itegeko ryo kongereza uburyo bwo gufasha igisirikare cya Iraq kugwanya uwo mugwi ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kane. Perezida Obama yatangaje ko hagiye kongereza kandi uburyo bwo gufasha abagwanyi bariko bagwanya uwo mugwi muri Siriya. Yavuze ko igitigiri gito cy'abasirikare ba Amerika badasanzwe bamaze gushika ku butaka bwa Siriya kandi ko ubuhinga bafise bwafashije cyane mu komora abagwanyi ba leta ya Kiislamu mu duce dukomakomeye. Iyo ikaba ari nayo mpamvu Perezida Obama yemeje itegeko ryo kurungika abandi bakozi 250 b'Abanyamerika muri Siriya, muri bo hakaba harimwo abasirikare badasanzwe gushigikira ibikorwa byose biriko biragirwa muri Siriya mu kugwanya uwo mugwi w'abagwanyi. John Kirby, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga, yavuze ko abo bandi basirikare bongerejwe ku bari basanzwe bari muri Siriya atari bo bazoyobora urugamba ku butaka, ariko ko bazoba bagiye gufasha imigwi y'abagwanyi bariko bagwanya leta ya Kiislam n'imigwi y'abakurd, abarabu n'indi migwi y'abasirikare ba Siriya igize intambara muri Siriya. Kirby ati, umugambi wacu ni uwo gufasha imigwi yose iri mu gikorwa cyo kugwanya abagwanyi ba leta ya Kiislam ari nayo Daesh. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, General Major Peter Gresson ayobora igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere kumwe n'icegera cya komanda ajejwe ibikorwa n'amakuru mu mugwi w'ibihugu biyobowe na Amerika mu kugwanya leta ya Kiislam, bavuze ko akizero ka leta ya Kiislam kagenda kagabanuka cyane kandi ko abagwanyi b'uwo mugwi bagenda bigira impunzi rimwe na rimwe bakihindura abagore kugira bahunge. Major General Gretzen akavuga ati, abo ni bo bantu bimbura kimazi turiko tugwana nabo. Major General Gretzen yongeye akavuga ati, yamara uwo mwansi ameze nk'ingwara ya kansere. Ati, tutitayeho icyo kibazo gishobora kubandanya kugwira ku rwego rw'isi yose. Ati, muri aka kanya turiko turabagwanya ku rugero rwaho badashobora gukwiragira mu turere dutandukanye mu buryo bworoshe. Ati, ariko dukwiye kwibuka ko intambara isaba ukwihangana kandi ko ishobora kumara igihe.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri Leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa Leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, ari uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Ndashaka.
Yego.
Agakamundo ndikire ibihumbi mirongo
ibiri. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo ni mutabavuganira, bamwe muzajya mubasanga mu buri baraheze mu bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu, mukanya bizoba birangiye. Yamara imbere yuko dusezerana, mugenzi wacu Rosine Munezero abibutse ibice bikuru bikuru bya bigize aya makuru. Rosine,
umugujejwe ibiganiro hagati y'abarundi watangaje ko vuba uzoshikiriza icegeranyo cyawo inama nshingamateka. Icyo cegeranyo kigizwe no gukuraho ibigiringo bibiri by'umukuru w'igihugu byemewe n'ibwirizwa shingiro bisigura ko umukuru w'igihugu atimiriwe gusubira kwitoza. Inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemeje ko ururimi rw'igiswahili rugiye kuba ururimi ruzwi kandi rwemewe n'amategeko. Ubwo rurimi rugiye gutangura gukoreshwa muri uyo muryango mu bikorwa byose iruhande y'ururimi rw'icyongereza rwari rusanzwe ari rwemewe n'amategeko. Umugwi Al-Shabab watangaje ko ari wo wagize igitero cyabereye ku muburiro buri ku kiyaga cya Banadir kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Igipolisi kivuga ko imodoka yari itezwemo ikibombe yaturikiye imbere y'ubwo buriro, imbere y'uko abantu bitwaje ibigwanisho binjira muri ubwo buriro bakarasa abari muri bwo. Abakoze icyo gitero bakaba barahasize ubuzima babanje kurasana n'abajejwe umutekano baraho. Inama nshingamateka mu gihugu cya Iraq yaraye ikomboye umushikiranganji wo kwivuna abansi Khalid al-Obedi, akombowe mu gihe Iraq iritegura kugwanya leta ya Kiisilamu mu gisagara cya Mosul. Obedi yagirizwa kujya ibiturire, akaba ariwe mushikiranganji yarasigaye muri leta yarigizwe ahanini nabo mu bwoko bw'abashiite. Abbas Kadim umunya Iraki yaminuje mu bya politike yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ugukomorwa kwa Khalid al-Obedi gufise uruhara mu rugamba rwo kugwanya igiturire. Kadim ariko akavuga ko kubwiwe imvo zamukuye ari za politike. Naye muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inyuma y'iminsi itari mike umukandida w'abademokrate Hillary Clinton ataco avuga ku mvugo y'umukandida Donald Trump w'abarepublikani, imvugo ituma urutoke Clinton ko ari umunyamacakubiri kuko abona birabure mu nyungu z'amatora, akibagira ubukene bw'akazi n'ubwicanyi bubabangamiye. Hillary Clinton yarishuye umukandida Trump kuri uyu wa kane aho yari muri leta ya Nevada mu bumanuko bushira uburengero bwa Amerika ku bwa Hillary Clinton, ngo birababaje ko Trump abona ibitagenda neza gusa mu birabure.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, tubifurije kugira umunsi mwiza mwese no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu. Mukanya rero ibiganiro byacu birabandanya, ntimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.